Bosco cy'umunyecenda berekanywe n'igipolisi ibujumbura bari babuhanye babiri babonetse bambaye neza amapantaro n'amashati. Umumenyesha makuru yababonye abegereye yemeje ko harimo n'abari bambaye impunzu nshasha. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yateguye ko abo bagabo 19 bari bamaze amezi ane babarizwa mu biro bitandukanye by'igipolisi karuhariwe kejejwe amatohoza.
Abo 19 bo Rwanda rwashikije Burundi nibo babadejeje kubereka ngaha twabamenyesha yuko amatohoza kuri bo yarangiye, ubu rero bakaba baciye bashikirizwa ubutungane kugira ngo nabwo bukore ibikorwa byabwo bikurikira, maze bubakubite ntahe mu gahanga kugira bishure amabi n'ububisha butandukanye bagiye barakora.
Iyo ntwazangabo mu gipolisi yemeje ko abo bagabo bagirizwa kuja mu migwi igwanya leta y'u Burundi no kugaba ibitero bitandukanye. Nkurikiye aribuka igitero ca mbere
igenekerezo rya 2018 mu mwaka uheze Burundi bwaratewe n'akagwi nkorabara kiterabwoba karongowe n'umuntu witwa Sinduhije Legis kaba bazananye igihugu cya Congo binjira mu ntara za Rumonge barica abantu za Gahuni barabandanya dushyemwo kubiri bamaze kwinjira. Umugwi wa mbere waciye ubandanya ugenda wica abantu ushikaho usubira igihugu cy'u Rwanda, ari nabo Rwanda rwahavuye rufata ruhava rurashikiriza u Burundi.
Abo bagwanyi 19 bafashwe mu kwezi kw'icumi umwaka uheze mu karere ka Nyaruguru intara y'amajepfo y'u Rwanda yahana urubibe n'u Burundi nk'uko byatangajwe icyo gihe n'igisirikare cy'u Rwanda. Igihe berekanwa n'igisirikare cy'u Rwanda nyene bemereye abamenyesha makuru ko bagize umuhari witwa Red Tabara. Ejide Nkurunziza n'ubu yari mu berekanywe niwe yararongoye uwo mugwi.
Tugwanira utahabwa u Burundi, turwana n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abafashana nabo b'imbonera kure, ariko turarwana dupanga tuganira n'ibizi komine zegereye igihugu cy'u Rwanda tugaturarwana duhuye tumaze isura nkaduhuye tukaba umutego usanga twisanze kutaha u Rwanda tukaba umutego dufatwa n'ingabo z'u Rwanda. Oya ntabwo twe turamenya kubera amashamba yameze nk'ayasa ubwo tusanga twambutse tukiraba mu mugongo wacu turi abagihugu cy'u Burundi no twisanze mu mugongo wacu n'ahari ingabo z'u Rwanda tanabwo mu mutego nuko abandi basigaye hakurya mu Burundi mu mashamba yo hakurya mu Burundi dusanze turi mu mutego w'ingabo z'u Rwanda. Twagwaniye amashamba menshi, twagwaniye abasoza zitugwana muri ka shamba rya Kabarore ariko tujye tuteka mu ishamba rya Muruta na za Musigati hirya muri Bubanza.
Igipolisi cy'u Burundi cyerekanye abandi basore batanu gisigura ko bari kumwe nabo ariko bobo bafite yine ntumbero yo gukora iterabwoba.
Igice cya kabiri cy'aba bantu bari bafite igikorwa cyo gukora ububisha bw'iterabwoba butandukanye, gutega imitego imodoka abantu bari bayiyungiruza baziturira bongera babica, ibi byo gutegera abantu bamwe babarasa, bakaba aribo bakoze ibitero byinshi bishika kuri 8 aho bagiye baturira amamodokari muri bukari akwibarabara rya kabiri rije igitega mu rutegama baturi imodokari hapa abantu bashika hafi 17 muribuka kuri rya barabara nyene aho baturi indi modokari hagapfa mwomere n'intwaza ngabo y'umusirikare n'umupolisi n'ibindi rero bitero bagiye barakora cyane cyane mu ntara za Mwaro na Murambi. Ikindi ngako kongera gihambaye cyane nuko bano bantu nka bose bakuwe mu makambi y'impunzi y'imahama bigishwa ububisha iby'igisirikare n'ububisha bw'iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda.
Alexis Nduhije ashyirwa mu majwi n'igipolisi ko ari we arongoye umuhari Red Tabara. Abo bafashwe barimo aheruka kurungikirwa umutayi mpuzamakungu wa kabiri wo kumufatira iyo yahungiye mu gihugu cy'Ububirigi. Ubuheruka yarakaniye Ijwi ry'Amerika ko ataruhara na rumwe afite muri ivyo vyagirije. Igihugu cy'u Rwanda nacyo cagirizwa n'u Burundi ko cahaye indaro abagwanyi kikanabagirisha imyimenyerezo ya gisirikare cavyamiriye kure akatari gake. Umushikiranganji w'imigenderano y'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta yavuze kenshi ko ari vyagirije atabifatiye kandi ko atari inyungu u Rwanda rubifisemwo. Inyuma yaho u Rwanda ruhereye abo bagwanyi u Burundi, iki gihugu nacyo giheruka guha u Rwanda abakigwanya barenga 10 bafatiwe mu ishamba rya Kibira rifatanye n'ishamba rya Nyungwe mu Rwanda. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi ry'Amerika.